Muganga Sabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro vya Karorero bikomeye mu vyigenge Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ngwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza ubu ari mu minwe y'igipolisi yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara urwego nyobozi bw'ivyo bitaro bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr Sahabu Christophe ntibashimye kuduhijwi yamara bahaje ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko batinya kubahwa umushikirizamanza wa Repubulika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabu afungiwe mu biro vy'iperereza bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho ingwara ya asthma asanzwe afise bati niho nyango rikabije ry'amategeko yerekana gashavu abamufashe bari bamufitiye basaba bashimitse kuwo baburanira yo rekogwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyarivyo kuko niko namashaka yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye ijwi rya Amerika Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwamanza Kavib rukurikirana hagufi ubwo rubanza
ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwamanza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré afunzwe ivyo twokwita de façon vagabonde ni nk'ugufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira niko bimeze batinya iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu byo muri kahise n'ibintu bidafashe hari umugambi wo kumugirira nabi aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu
bukeje Dr Sahabo amaze gufatwa agafungwa abafise imitaye muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abone urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital muri ayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho mwikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirame yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo kurikirana mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 42 ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka ari navyo byo bavyatumye ateba mu gasho ku rwego rutungwa gatoke n'abaharanira agateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ivyaha vyihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryarose nuko urwande rwa leta rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje co kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti: "Twari twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kirawo Hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano, ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mubivuga kwiyiki bikunze mwogira ico mubivuze ko murakoze." Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu n'uwo umuryango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye niyitavye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu. Urwego nshingwa ntwaro na gore twagwa na Ndagijimana Charles yahoze atwara Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'2015 ikiringo cazanye Indiane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.